Hii ni Radio Ijwi Jamaica. Ijwi Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kinune mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 5 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Bamwe mu Barundi bakora badafise ibyangombwa barabandanya gufatwa n'inzego z'umutekano muri Kenya bagafungirwa ahantu hatoroshe.
Abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato. Dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntivyoroshe na gatoyi. Uburyamo ari ikintu bita inda gusa nzo zuzuye gusa nta kindi.
Uyo ni umwe mu Barundi bari bafungiwe muri Kenya kubera batagira ibyangombwa. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye abasivili batanu hamwe n'umusirikare biciwe mu gisagara ca Goma uhagarara ku rubibe igihugu ca Uganda gisangira igihugu c'u Rwanda hamwe n'ibikorwa birangurwa n'abagendana ubumuga mu ntara y'ububanza. Turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko iyi mbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mtineza Aloiza, mwanyanu wawo.
Rakoze Frederic ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi muri leta ya Alabama muri leta zumwe za Amerika bariko bararondera abo bararokotse inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura gikomeye cyaciye muri iyo leta yo mu manuko bwa Amerika ku munsi w'Imana gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 23. Abafuye ngo barashobora kwiyongera mu gihe abatabara bakiri ko bararondera abandi byasambu abari mu byasambutse. Jay Jones arongoye komine ya Lee ni muri iyo leta ya Alabama yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga 10 batarabonwa. Mu bafuye harimwo imiryango yose yafiriye rimwe hamwe n'abana b'imyaka 6, 9 na 10. Perezida Donald Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku wa mbere ko Amerika igandariye abahitanywe n'ivyo bihuhusi. Abademokrate mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere baratanguje amatohoza yiyaguye kuri Perezida Donald Trump ku vyabaye mu myiyamamazo yo muri 2016 ku bikorwa vyiwe nk'umugwizatunga, ku vyabaye mu gihe yari akirindiriye kubisikanya na Perezida Obama canke nimba igihe yaba Perezida yoba yararemereye ubutungane kugira iyorohereze. Akanama gakurikirana ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka kararungitse amakete ku bantu 81 hamwe n'amashyirahamwe afise ica sangiye na Trump, babasaba izandiko zitandukanye basaba kuzoba batanze mu ndwi zibiri ku bikorwa byabaye vyerekeye Perezida agira 45 ariwe Donald Trump. Ako kagwi kazoraba cane ko habaye kuremera ubutungane no gukoresha igikenye nk'umukuru w'igihugu mu myaka 2 ya mbere yari ku butegetsi. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ko abashingwa manza babo bagiye kwihweza ivyasabwe nako kanama kinamashinga mateka imbere yo kugira ico bayivuze ko. Abandi basabwa inzandiko n'ubushikiranganje bw'ubutungane abategetsi bari barongoye imyiyamamazo ya Trump. Ishirahamwe rya Trump y'abahungu biwe babiri Donald Jr. Trump hamwe na Eric Trump. Abanyamerika bane n'umudereva umunya Kenya barafuye igihe indege ya kajugujugu yagira impanuka mu buraruko bushira ubusiruko bw'igihugu cya Kenya. Iyo mpanuka yabereye ku izinga ririmwo uruhongore kama mu kiyaga Turkana ku munsi w'Imana. Abajejwe gutabara baratoye ibisigarira by'iyo ndege gato inyuma y'isaha 9 zo mu ijoro. Itohoza rivurwa ko ririko riraba kugira icatumye mpanuko iba kimenyekane. Mu kwezi guheze mwomenya ko abanyamerika babiri bari mu bantu batanu bafuye igihe indege barimwe yagira isanganya igihe bariko baja ahitwa Lodwar hafi y'ikiyaga Turkana. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yemerwa na leta zumwe za Amerika nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza ejo ku munsi wa mbere niho yashika ku kibuga cy'indege I Caracas muri Venezuela aho abamushigikiye bari mu myerekano bamurindiriye imbere yuko atahuka avuye mu rugendo mu bihugu bimushikiye ku mugabane wa Amerika Guaido yari yasavye abanyagihugu gukoranira mu bisagara byo mu gihugu berekane ko bamushigikiye Guaido yari yiteze ko ahagarikwa agishika ariko ntivyabaye umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro bya president wa leta zumwe za Amerika John Bolton yashikirije jo kuwa mbere ku kintu cyose kizobangamira umutekano wa Guaido kizokwishurwa na Amerika hamwe n'amakungu mu buryo bukomeye Guaido yemewe na leta zumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 50 nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza asanzwe arongoye inama nshingamateka ya Venezuela yakoresheje ububasha ahabwa nibwirizwa shingiro mu kwemeza ko president Nicolas Maduro arongoye igihugu mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko yivye amajwi mu matora ahitiye Mushikiranganji wa Katara jejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ko afise icizere ko ibiganiro igihugu ciwe kiriko kiratunganya bihuza leta zumwe za Amerika n'abatalibani bigamije gutorera umuti intambara yo muri Afghanistan biriko bigenda neza Mushikiranganji Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yabitangaje mu kiganiro we na mugenzi we w'Uburusiya bariko baraha abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere bubaye bwa mbere umutegetsi wo kugwego hejuru muri Qatar agize ico ashikirije kuva ibyo biganiro bitanguye mu ci ry'umwaka uheze abategetsi b'abatalibani n'abamerika bamaze iminsi bagira imibonano y'urutavana ko kugira abaheraheze urwandiko rw'amasezerano yo kukura abasirikare mvamakungu muri Afghanistan
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse namwe inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu kinoye mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Abasivili batanu mu sirikare umwe wa leta nibo bishwe n'abantu bitwaje inkoho mu gisara cha Goma ahitwa Ndosho ni inkuru ya Claude Ganza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika
agace ka Ndosho gaherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma gakomeje kwibasirwa n'abantu bitwaje imbunda bica bakanashimuta abantu ndetse bagasahura ibintu bitandukanye nkuko bakunze kubikora mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru wongeye kwica abantu batanu b'abasivili n'umusirikare umwe wo mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse bashimuta n'umugabo umwe bitaramenyekana aho bamujyanye abo mu muryango w'uwo mugabo watwawe bunyago baratubwira uko byagenze
inkuwa Disneyver
uyu ni umugore we duhereyeho aharagira ati hari saa moya z'ijoro nibwo binjiye mu nzu bamusanga yicaye mu ruganiriro baramufata bamujyana hanze ndababaye kandi ndahangayitse ndasaba ubuyobozi kumfasha gushakisha umugabo wanjye akagaruka kuko si ubwa mbere bamushimuse njye ndi mushiki w'umugabo bashimuse nanjye nari ndi muri iyi nzu binjiye ari bane babiri batwaka amatelefone abandi babiri binjira mu nzu babaza ngo musaza wanjye ari hehe bahita bamujyana hanze barungiye bamugarura mu nzu twe bamwe badusigarana mu gikoni abandi binjirana na demayi mu nzu bamubaza amafaranga ababwiye ko ntayafite bahita barasa amasasu mu maguru ye ariko baramuhusha ubwo bahise basohora musaza wanjye abari basigaye baratubwiye ngo nitubahe ibiryo twatetse dufata inyama twari twatetse tuzishyira mu isorori ariko twabanje kujya impaka nabo ku mufuniko wayo badusaba ngo tubahe bapfundikize kandi waratakaye twateretse iyo sorori mu gikapu bari bafite bari bambaye amakoti y'abasirikare y'imvura bita amaponjo kandi bose bari bafite imbunda aba batanga buhamya bavuga ko baje kubasahura bagashimuta na nyirurugo bavugaga indimi z'igiswahili n'ilingara bakihagera baje badukanga batubaza aho umugabo ari badusaba amatelefone turayabaha ariko amasasu menshi cyane yari yatangiye kuvuga mbere twacanganye ikiwe ubwo bavuye aha nibwo bahise bagenda bica abantu batanu ubu bwicanyi buje bukurikira ubundi bwabaye mu kwezi gushize n'ubundi muri aka gace kagabanya umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo aho abantu 20 baburiwe irengero ku buryo bitazwa aho baherereye bikaba bikekwa ko bishwe. Abatuye mu mujyi wa Goma batewe impungenge n'umutekano ukomeje gufata indi ntera. Urabona turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, ariko abantu 6 barimo abasivile, 5 n'umusirikare umwe wa FARDC bamaze kwicwa, ubundi umwe atwarwa bunyago. Niba ukwezi kwa gatatu gutangiye gutya, mfite ubwoba ko ukwezi kuzarangira hishwe abantu benshi kurusha bishwe mu kwezi kwa kabiri. Niyo mpamvu nsaba ubutabazi bwihuse. Ibi birasa nk'iby'umunyapolitike Moise Katumbi uri hanze y'igihugu asaba. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Katumbi asanga abaturage bo mu murasirazuba bw'igihugu bakomeje kubabazwa kandi byahereye kera. Kuri we ngo igihe n'iki ngo ubwicanyi bwo kongera kwihanganirwa ukundi, ahubwo bushyirweho iherezo. Ntiharashira icyumweru abaturage bo mu mujyi wa Goma bagiye ku rugo rw'umukuru wa polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bashaka kumwereka impungenge bafite ku mutekano wabo. Bamusabaga kugira icyo akora ngo umutekano wabo witabweho biruseho. Icyo gihe General Placide Nyembo Ngarusha ukuriye polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yasabye abaturage kutabatakariza icyizere, ahubwo bagakorana nayo bayiha amakuru yatuma abo bagizi ba nabi bafatwa bagahanwa.
C'est un travail en commun, j'ai mes adjoints, j'ai des services qui fonctionnent, qui travaillent normalement.
Muri aka kazi turafatanya, mfite abanyungirije, mfite n'inzego zikora.
Le travail c'est un travail humain.
Twese turi abantu, rwose haboneka amakosa. Icyo nasaba abaturage ni ukwizera abapolisi, ariko hari n'ibindi bibazo dukemura umunsi ku wundi nk'uko iteka mpora mbisaba, kandi nkomeje kubishimangira. Habeho imikoranire nyayo hagati y'abapolisi n'abaturage. Inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abakoreye amahano ari amabandi yitwaje imbunda, kandi ko zikomeje kuyashakisha. Gusa magingo aya ntabarerekanwa batawe muri yombi kuva ibi byatangira kuba, uretse bamwe mu bigaragambya binubira ubwicanyi bagenda bafungwa nyuma bakaza kurekurwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana, guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Hari abacuruzi b'abanyarwanda babwiye Ijwi rya Amerika ku biciro ku bidandazwa bahora bakura i Uganda byaduze kubera ko bitakiboneka mu buryo bworoshe. Ni mu gihe kugeza ubu imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda na Uganda itakiri nyabagendwa ku banyagihugu b'ibihugu byose uko ari bibiri. Ni inkuru ya Eric Bagirusa, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Uganda se wowe ujyayo aho uvura umunyamakuru uzajya ujyayo kubera uko ujya Uganda ryari
turi muri rimwe mu masoko yo mu Rwanda mu mujyi wa Kigali hakundaga kugaragara bimwe mu bicuruzwa bikomoka mu gihugu gituranye cya Uganda. Ibyo byiganjemo ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Uganiriye n'abacuruzi batandukanye hano mu mujyi wa Kigali baravuga ko kubera imipaka itakiri nyabagendwa ku banyarwanda binjira muri Uganda, ubu ibiciro kuri ibyo bicuruzwa byiyongereye. Uyacururiza mu isoko rya Kimironko.
Okay, ibintu byinshi hano ducuruza bimwe na bimwe biva mu Bugande. Nk'urugero nk'amavuta wenda ya Sansidi, karito twayiranguraga 32, mu kuyirangura ubu yiyongereyeho 3,000 byose. Turi kuyirangura 35, wagira wenda no ku mata ya Highland abantu bajya bayatubaza benshi. Twayaguraga 11, ariko ubu ngubu bageze kuri 13. N'amasabune nayo yaruriye cyane, amenshi dukoresha ava mu Bugande uretse ubu ngubu turi kugenda tumenyereza za kriya zo mu Rwanda ibindi byarazamutse cyane
tugeze no mu isoko rya Kimisagara naho mu mujyi wa Kigali twasanze abandi bacuruzi bavuga ko ibyo baranguraga Uganda byazamutse mu biciro kubera ko bitakiri kuboneka mu buryo bworoshye uyacuruza ibijyanye n'amavuta yo kwisiga imibavu n'ibindi
baranguraga moviti amaproduits nka byose biva muri Uganda twaranguraga ndagira ko byazamutse kubera ko ibiciro nyine bibaka imeze ifunze
byavuye kuranga he n'urugero
ubwo ngo n'ikintu cyaburaga 2 cyabura 5 nimo cyaburaga 3 3,500
uvuga ngo rero niba nkumva neza umuntu ufite depot ye wavanye ibintu Uganda byinshi ahagaze neza ku isoko
cyane rwose ahagaze neza ku isoko kubona urugurisha neza
mu bacuruzi baganiriye n'ijwi rya Amerika barimo nabagerageje kugera ku mupaka wa Gatuna berekeza Uganda bagasubizwa inyuma uyu musore ucuruza imyenda yaranguraga Uganda aragaruka ku gihombo byamuteje nyuma yo kumukumira kwinjira Uganda kandi amafaranga yari yavunjishe mu mashiringi ya Uganda
nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amaganda ugiye kuranga ubwo yigeze ukagaruka y'amafaranga kongera kuyavunjisha mu manyarwanda urahomba cyane nayatikiraga kandi pfugusa bisaba ngo utegereze ngo imodoka iva Kampala wende kuzana ugasanga utegereje nk'isaha yose kugira ngo uzayibone ese urumva atari ikibazo wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu maganda kongera kugaruka urumva biragusaba ya miliyoni kwisubiza mu manyarwanda byakunda se byanze bikunze urahomba nanjye nahombye ho nka 200
uganiriye n'abo bacuruzi bavuga ko kugeza ubu bari mu gihirahiro kuri iri fungwa ry'imipaka
muzatubariza abashinzwe binjira n'abasohoka icyo kibazo kirahari ndumva nagaragenye n'abakigize kuko twagarutse turi benshi
mu cyumweru gishize nibwo hatangiye kumvikana amakuru y'ifungwa ry'imipaka u Rwanda ruhana himbibe n'igihugu cya Uganda u Rwanda rumenyeshije ku rubuga rwa Twitter rwavuze ko imipaka ifunguye ariko rugira inama abanyarwanda zo guhagarika kujya muri Uganda kuko hari impungenge z'uko bashobora guhohoterwa icyakora mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya Amerika bo bavuga ko mu minsi yose bagiye Kampala mu bikorwa by'ubucuruzi nta kibazo bahagiriye
nta kibazo n'igihe ngira Uganda rwose ntacyo nana kimwe n'igihe ngira
bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kurangura Uganda
okay nawe nzinge
Uganda nta bibazo twiza twagira nta nibwo nane nana byumva
Kubacuruzi bakuraga ibikoresho by'ubwubatsi nk'amasima ubu ngo bahisemo guhindura amerekezo maze imodoka zabo bazohereza Tanzania naho mu gihugu gituranye gusa ngo igihombo cyo ntikibura kubera intera ndende uyu twaganiriye akorera inyabugogo mu mujyi wa Kigali
ubu imodoka zacu n'izabandi zose zafashe umupaka wa Tanzania urabona nka Uganda ikiza cyaho nk'iminzani yaho ipima imodoka yose kandi ikindi mazutu wakoreshaga Uganda sinaga ari ukoresha hehe Dar es Salaam
muri rusange abacuruzi ku ruhande rw'u Rwanda bakomeza gusaba ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda byava mu nzira imigenderanire ikongera gukomeza
basaba ko leta zakubyukana kugira ngo ibintu bikomeze bigenge bisiye mu buryo ibintu byenge bikore neza uko byakoraga
imibano y'u Rwanda na Uganda ibihugu byombi busanzwe byamye bisangira kabisi na gahigiye kumara imyaka ibirijemo agatutsi hanze yo gushinjanya ibikorwa byo gutambamirana mu iterambere u Rwanda runashinja Uganda guhohotera abanyarwanda kuko ngo bamwe bagerayo bagafatwa bagafungwa bagakorerwa iyicarubozo n'ibindi ruyirega kandi gucumbikira abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ni mu gihe Uganda nayo ivuga ko abafatwa bagafungwa baba bari mu bikorwa biyihungabanyiriza umutekano muri aka karere Uganda yongera ku Burundi nabwo budacana uwa kanu Rwanda kuva mu 2015 bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi bashika kuri 200 nibo bamaze guhagarikwa n'igipolisi cya Kenya mu kiringo cindwi zibiri bagirizwa gukorera ku butaka bwa Kenya atavyangombwa byuzuye bafise n'inkuru yo mu menyesha kuri Amerika Eloge Wirikaneza ari I Nairobi mu gihugu cya Kenya
Abamaze imisi bahagarikwa bagizwa hanini n'abakorotozi duto duto harimo abubatsi masomo gifaransa bafasha bita abayede abadandaza aho mabarabara cyane cyane abacuruzi karanga abakorizamu hamwe n'abakorotozi two mu nzu nko gusukura canke guteka. Uyu mugabo yasize umugore n'abana umunani mu Burundi aje kurondera mikoro yaganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'imisi irenga kuri nari mu gasho k'igipolisi atwiganira uko we n'abagenzi be yasizeyo batawe muri yompi.
Twe mu chamake twatuvuye muhira tugiye kubuzi butandukanye hanyuma abaca baradusokora mu mabisi tubona baradufashe arigiye kudufunga hanyuma tuca turarayo mu mabukeye tujya gusamba. Tugiye gusamba ntibatwumviriza mu nyuma aca turati ni musubi inyuma gatoyi mu nyuma aca duhamagara abaca dusomera urubanza yuko twebwe turi ngaha ngo nta byangombwa dufise kandi ibyangombwa tubifise hanyuma ngo tegeze utanga amande y'ibihumbi 10 kandi dutegezwa no gusubizwa mu mavuko yacu i Burundi kuvuga yuko ubugenda ronse mukyaneza nkurayo ubunavuyeyo.
Imbere yo kuvayo uyu mugabo ari mu Burundi benshi batembereza ivyema mu muji wa Nairobi ubona kwako kazi gasanaka korwa n'abarundi jana kujana asigura ko bafungirwa ahantu habi cyane bakanafungurirwa nabi birenze urugero.
Asha twadufungiwe ntivyoroshe na gatoyi no kuvuga yuko mu gitondo baduhubuye saa 6 bakaduha ubugari. Ubwo bugari ni ukuvuga yuko hariho imboga bitantuzeye amasuguma bakateka bateka n'ibiraya bike bakaca bavururunga gacika nk'ubuyi ngo ni sose mugabo nkatwe tutabimenyeye twe twaca turumanga ubugari bwonyene twe twagira gutora mitende iyo ageze ku mugoro w'abaduhaye ibiharage n'intete bayita kideri abariyo ntiborohe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntivyoroshe na gatoyi uburyamo ari kintu bita inda gusa nzo zuzuye gusa nta kindi nko mu gishogororo nyene ni kome ni nkajyama imbwa no ndi ruhukije sindemera na gatoyi ko ndavayo sindemera ana tendemera kwera.
John Ginkurunziza rongo ishira hamwe Burundian International rifasha bo Burundi abahamagarira kwama bitwararika gutunga ibyangombwa byuzuye igihe cyose bari ku butaka bwa Kenya.
Iki kibazo ni kibazo gito kuri twebwe turi ngaha muri Kenya ni gito kuhagurutse gukora kwijajaye naco kirakomeye kuko tuvuye mu gipolisi nk'uko mubibona tuvuye mu gipolisi cyo ngaha muri Kenya batweretse programme afise nuko ibazo bafata abadafise cyangombwa bikwiye.
Iruhande y'aba barundi basanzwe baba muri Kenya bahagarikwa kubera ibyangombwa byataye igihe hari n'abakenyezi n'abigeme bamaze igihe bafatwa bariko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Batandatu muri bo bahagarikwa mu ndwi zitatu ziheze bariko baje mu gihugu cya Arabia Saudite. Bose bafashwe babanje kumara ikiringo kiri hagati y'indwi zibiri n'ukwezi kumwe barindiriye amaviza mu gihugu cy'Uganda. Icyo gihugu nyene haheze amezi abiri kigora rwose abarundi barengana baje muri Kenya binjiriye ku mupaka gihana na Tanzania wahitwa Mutuku. Mu gihe amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase yavuga ko n'imiburi abanyagihugu bo mu gihugu kimwe mu bihugize bemerewe kuba mu bihugu byose bitandatu by'uwo muryango amezi atandatu imbere yo kurondera amaviza y'igihe kirekire, Ubuganda busaba Abarundi kubanza kwerekana ubutumire cyangwa impapuro zerekana akazi bakora iyo baroye muri Kenya banyuze ku butaka bw'icyo gihugu. Bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika batashimye kuvugira kuri mikro yacu bamenyesha ko abapolisi bacungera binjira n'abasohoka mu Buganda babwira ko icyo kibazo cyate we n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibasigure neza ico cagirije. Harabibaza ku Buganda buri ko bwihora u Burundi nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze urwaruka rw'abaganda rugizwe n'abahungu n'abakobwa bagera ku 200 basubirijwe inyuma ku mpaka bakobero hagati y'u Burundi na Tanzania baje mu ihwaniro ryo kugwerwa rw'akarere ry'umuhara w'abaskuti ryari ko libera hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega. Ico gihe bamwe mu bajejwe umutekano ikobero bemeje ko muri uwo mugwi harimo abantu barenga 10 bitwaje inkonono ubwoko bwa pistole bari bawuherekeje. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
abajyagiye kugenda na umugabo mu ntara cy'ibitoke bashika kuri 56 barijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere. Ubu bakora umwuga wo kumena amabuye bahamagarira abandi bameze nkabo ko bovavanura no gusegereza kugira ngo bijukire imyuga. Ako kamo karategwa kandi n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke ajejwe iby'iterambere n'ubuzi. N'inkuru ya Evariste Zikwanya nka umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Aho ni ku mutumba Rukana ya kabiri aho abagendana ubumuga bagera kuri 60 barangurira umwuga wo kumena amabuye. Nyuma y'amezi 6 batanguye gukorera koperative Tsindagira Ibigega bavuga ko bahakura icyo kwikendura mu miryango.
Aye turamaze ikiringo cy'amezi 6 dukorera ngaha. Ni kuvuga yuko aka kazi harabonye yuko hari ikintu cyo dufasha mu buzima bwacu. Yego kandi turiko turabiraba ntangorane bitera iragenda neza. Franga turakoroma ego ntangura nkabisa
ya mu byukuri ubu turashima kuko turaronka amafaranga tugasumisha ndetse n'abafisi bibondo muhira bakamenya ati aya amafaranga ndayaronse azofashiriza umujyango
ema kazi bende gashimo yakamaze mu mezi 6 n'ukuri nabo dukorana nta kwitoka bubira.
Bamwe muri bo bavuga ko imbere yo kwijukira umwuga bari baze yinze bakatera kamo bagenzi babo bagendana ubumuga kwijukira umwuga bakavavanura n'ibyo gusegerereza mu mabarabara.
Cyangwa kamo no batera kuko na jewe ndahamwe irishira hamwe ndafite ubumuga ngendana no batera kamo yuko bwo nkurikira nkuko nanje nakagiyemo ako kazi.
Ishira hamwe Tsindagira Ibigega nabyo nyine cyashinzwe n'abagendana ubumuga Mayange Frederic arongoye iryo shira hamwe avuga icyo cyumviro cyazananye.
Samaje bari mu mwuga twarabaje dusanga leta ntiyigeze yumvira kintu makimwe ku bantu bagenda mu mwuga. None umunsi nabwo asinya amategeko niba yemerera. Niho twaje hamwe turi kwindira tureka dutange inoti y'5,000 ku kwezi kugira ngo dushingishe hamwe icyo tutanga kwishyira hamwe cy'abagenda mu mwuga mugari dutange inyungu. Tumaze gukorana na PAMU kubera kwa kwitanga iwacu twaje tuvuga ati rero ubu kugira ngo twemeze ko leta ishobora nako kutwiyumvira ko reka dukore uko dushoboye. Kubera ko leta itari yatwiyumvira siyumvira ati ishigarimwe n'igihalika cyo twiyumvira ko n'abantu batagenda n'ubumuga nabo nyine bateza kuja kudufasha kuko je ntagira amaguru ufite amaguru nca ndamutuma aho ntari gushika ntafite amaboko ufite amaboko aca nkoreza bijya ntari gukora. Uno munsi rero twese turabayeho mbere bigeze naho dutegereza guha akazi abantu barenga n'ijana batagenda n'ubumuga bameze neza nk'uko muri kumurabona bose bakoraniye ngaha murabona ko benshi batagenda n'ubumuga ariko abagenda n'ubumuga bafite akarushu n'abatabugendana urabona ko batorera koyo.
Iyo koperative ihemba buri kwezi abagenda n'ubumuga mu minsi iri imbere hari kindi igiye gufasha abo bakoresha
umuguzi cyo twiteguriye n'ubwo twiteguye kuba akagurani gashobora gufasha umuntu akavuga ati akanyo gatanu mu muryango kagasigara karasahiriza ariya mu rugo iwa abo hanyuma mu gihe abariko nawe ari yungunganyangaha ukatusanga ibisa bigasabirana muhira akagenda neza n'ugahaba ku kazi ukagenda neza ukatusanga umuntu wese arateye intambwe ngo ijambo ryitwa bivuze ni ukuvuga twese duhagurukira rimwe tutari umusore inyuma.
Umuhanuzi wa buramatari w'intara cy'Ibitoke ajejwe iterambere n'ubutunzi atera akama abagendana ubumuga kwegera ibiro by'intara kugira bibafashe gushinga amashyirahamwe yo kwiteza imbere.
Hariho ubushyirangange butandukanye bwo gufatana mu nda bajya mu rugo bushyirangange bakabafasha ku bategura imigambi na cyane cyane basaza rero n'ibigo bigeje bifasha abatishoboye mu ntara mvari ya SDF n'ibyo bindi bagakorana hanyuma mu ntara badukwiye jati kamaze gushinga ishyirahamwe ariko bafashe kurondera impapuro tubafashe kurondera impapuro arizo rindoga mu province mikomine tukaborohereza mu bishobozi zironka n'abashoboye kwiteza imbere.
Ribetu birabe agatera kamo abagenda n'ubumuga bakisegerereza mu bibanza bitandukanye kubavanura n'iyo ngeso bakijukira ahubwo ibikorwa bitandukanye kugira bikenure mu ntara cy'Ibitoke iri mu buraruko bushyira urengero bw'u Burundi. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga, Kwa Nyaburunga,
Kwa Nyaburunga ni kiganiro Ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Nshuti mwese mukunda iradio hejwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tubone ho kanda kanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabwizuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.